twayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishikirije yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro kandi ikindi twabonye nuko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba uravye ingabo zari zihari zifoye ntibwo kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza ukaza ko byari ibindi bintu
ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo n'ikihe turetse ibyo by'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba
kubera yuko ikigaragara mu Burundi nuko abafite igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijyana abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafise kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka iryo hinduka rero bobo ntibarishaka nta n'iryo duteze kubona muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekerera ko
hari abategetsi bariganywe muri ayo matora eka abanyapolitiki bariganywe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare bakaba basaba abanyapolitiki bose kubungabunga amahoro n'umutekano abo banyapolitiki bo mu bavuga kwiyo
uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu Burundi uhungabanwa nande kuhungabanwa n'imbonera kure zigwa zirabonera abantu zibagura gusa
ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe none
icyo tuzokora tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga dukora iby'amategeko aturekurira hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabe iyo bazojana Burundi
mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro itubaha inyishu ibashimisha muzoca mwitura sentare yo mu bihugu byo mwishyiramo rya Afurika y'ubuseruko uyu mugambi muraca ufise
uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ibyo samakunga azotunganiriza abarundi mu gihe abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere amahoro mu Burundi azogumara yavugwa ku rurimi mugabo mu mitima atayahari
hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora bakavuga ko mu myaka itanu heze umugambwe mwari murongoye waronse amajwi arenga gato icumi bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga 50 abo mu ishuri
abo ni ba bandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe abatoye ko tubazi n'abibye ko bo nyine bimanga ko bivye mbwa ko atakundi kugira bagumye ubutegetsi babwirizwa kwiba ubumva ikindi muntu yababwira igiki wibaza ko abarundi banezerewe n'uko abacugwa bufuri n'abohoro batora imivyimba batora imivyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo wagiriwe n'abakaba ari wapfungwa ibyo ni byo abarundi wibaza ko bahisemwo oya namba abarundi bahisemwo impinduka mugabo kubera yuko abamenyere gukiniza abandi biganje havuze bati ntibishoboka onye ni baravyivugira ku
ibindi vyemezo turetse ico gitsure n'izo nguvu muvuga ko umugambo uri ku butegetsi na n'umurwi warujeje gutunganya amatora byakoresheje ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko nk'umuntaranka zose n'ibiri
uravye ahantu usanga umuntu wakora ati bakavyemanga nabo nyene ati uriya yatoye inshuro 40 uriya yatoye inshuro 40 ibyo si ibyemezo bihagije iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye ukibuka yuko na seni byayinaniye gushyira habona urutonde rw'abatora ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajyanama ba komine kandi n'amatora yabereye umwanya umwe ibyo biyumva wowe bisigura gute
amajwi mwaronse muri iyi nshuro mushika ntahe agatondo rwasa n'amajwi ayandi iyindi migambwe itaronse ikintu muzokora kugira ngo mu myaka indwi iri imbere ayo majwi arenge ngaho eka muhave mutsinda n'amatora atampari zihari ni nk'ibi
ibyo gukora ntibirekwa n'amategeko mugaba hakuru nuko abarundi batahura yuko Burundi busumba inyungu zakagwe k'abantu bakareka kwemera igitsure cy'abiganje kubera ibyo batumbi batosigura bakumva yuko bagwiza kurondera iteka ryabo imyaka 15 abantu bari mu magogo atagira ukwasa imyaka 15 twabonye imibyimba itemba mu nzuzi twabonye abantu bapfungwa tacho bazira abantu bazimangana bakabura amarengero bariko ngo bafashwe n'abajejwe umutekano imyaka 15 umuntu aja muri sentare ntagira umuciro rubanza ivyo sivyo abarundi bahisemo mu gihe boshima kubandanya mwene ivyo urumva ko kazoza ku Burundi nanone kazoba kari mu ngorane ikiza nuko abarundi batahura yuko inyungu z'igihugu zisumba inyungu z'akagwe k'abantu hanyuma kandi bagatahura yuko ingimba idashaka kubaka igihugu na buhoro buhoro igihugu kizotera imbere mu gihe abarundi bazaba batahura ko bose ari abarundi atamwana n'ikinono atabitwa ibipinga atabitwa ibiki bose bakubahwa bakubahirizwa mu gihugu cyabibaho.
Muravuze ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'umutekano muke, ibyo si ibintu byiyongereye cyane rwose kuva habaye amatati mu mwaka w'2015 inyuma yaho habereye amatati mato.
Byatanguye kera none kuva muri 2005 ugiye ukaraba ingene ibiciro byagiye biraduga n'amikoro ukuntu yagiye aragabanuka wovuga ngo byo byatanguye muri 2015 kubure 2015 byariyongereye mugabo kuva bagishika ku butegetsi icyo ni ku murongo wagiye umeze wagiye ugenda ugabanuka ibintu byagiye biyangara buke buke kubure 2015 byariyongereye gusumba.
Mwavuze ko makungu adashobora gutorera inyishu u Burundi ariko musa n'abavuga ko mushobora kuzokwitwara ivyo bintu bibiri ntivyo bitandukanye
ntibitandukanye kwitwara no kwerekana yuko hari ingorane mu gihugu kumbure byo natuma abarundi natwe twikubita gashi mugabo inyishu si nizova mu mahanga abarundi tutaratahura yuko ineza y'igihugu tubwiza kwirondera twebwe nyine nk'abarundi tukabwirizwa kuyiharanira twebwe nk'abarundi amahanga ubuse nyugo yuva mutiza umuhoro twebwe turiko turashihana bo baranezeye koko bafise isoko iyo turiko turakumirana bobo kuri bo nta ngorane babarose amahirwe yo kwironderera amafaranga mu buryo buboroheye gusumba ndahacu rero kumenya yuko wabutwara wabutwagwa yuko ineza y'igihugu ibwizwa kuca imbere ibintu byo kwigungira ko no kurondera inyungu z'akagwi abantu bakagira iyindi ngendo ijanye n'ibihe bya none.
Abanyapolitike bahiganywe muri aya matora nka bose bariko baratira kamu gasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda eka abanywanyi babo bose kugira ngo Uburundi bugume mu mutekano ikintu mubwira abanywanyi b'umugambwe senere niki
ibyo tubwira abanywanyi b'umugambwe n'ibyo tubwira n'abandi bose icyo twanka aja guhahaza abandi ubu ndakubwire ide yeje nayo nagiye mu Rutana kugarukira ku bantu batuririwe inzu intwaro irahari inzego zose kuva ku mutumba gushika kuri province abajejwe umutekano niko kuko mbwa abantu baratuririwe amazu indwi yose n'inusu irahera ntawa bagarukiye ko ntawagize gute abategetsi muri akarere bavuga ngo ntibubaca ibimenya abo muco wumva yuko amabi akogwa abakingiwe ikibaba n'intwaro ku rwego rucanke ruriye iyo rero intwaro idashobora kuba hagati na hagati ngo ikingire abantu n'ibyabo burya nawe otera kamo akajana ntacyo biheza ngo bishikeko icyo rero bumenya ni uko icyo dukeneye nk'abarundi ni uko tugira iteka nuko inzego z'umutekano zitagira ingendo y'abanyamigambwe zigakorera abarundi twese zikabiziturwa n'uwo ari we wese ntizigira umwana n'ikinono ngo zigire abo zitonesha n'abo zikandamiza kuko uyu munsi ikindi kiyishe iki gihugu abantu bitwa imbonera kure barishyize hejuru y'inzego zose z'igihugu bakora akazi k'abaribo bose izo nzego kibaza igituma zihembwa mu mafaranga dutanga y'amakori n'amatagisi ukibaza ibyo barimo ugahebura rero ugambena mbe bamenya amateka y'umurundi ayariyo bakayubahiriza intwaro niyubahe abatwagwa abatwagwa natwe twubahirize amategeko nicyo cyotuma igihugu gitekana.
Barongwe mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko nk'umunywanyi canke imbonerakure ikoze amakosa ihanwa ku giti cayo ivyo bintu n'ibikorwa
bikorwa wahe bakaguma baguma bakora vya bindi bintu bisubirira
aho ukira umuntu yihweje amajwi mwaronse muzaba mufise uruhara ruhambaye cyane rwose no muri leta eka no mushiga amateka imigambi muzoshimikira ko kuvyerekeye ivyo bihinduka n'inkiye
kugira uruhara mu nzego nitwebwe tuzadufata ingingo kuko byose barabyihaye abazaba bafata ingingo nibo no mu gucuranura amajwi n'icyo bashatse. Numva rero ibyo wovuga ngo twoshira imbere, twobishira imbere gute atako dufata ingingo. Abafata ingingo ni bazaba bashira imbere ibyo bashaka gushikako.
Hari amakuru yatangajwe eka niyo sentare nyene ikaba yarabivuze ko utunenge twabaye matora tudashobora gutuma ibiharuro bihinduka. Aho mwebwe muhavuga ko iki muteranije ivyo mubona ko byabaye nk'ubusuma amajwi mubona yoba ifashe gute?
Oya se ntare ibyo yavuze ugira ngo yaratandukanye n'ibyo se ntiyavuze. None se ntiyari mu bateguye amanyanga yari kuvuga iki? Se ntare ko tuzi nazo nyine ngine zikora yoyo yari kuvuga iki? Hanyuma urabye ingabo zari zihari aho hantu urabona yuko menga ko hari no kuyitera igitsure kugira n'ukuri igucira iruhande. Magabo ukuri nuko twari twatsinze twararenza 58% kwijana.
Mwavuze ko muzokwitura sentare yo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ryo mu Seko bwa Afrika iyo ngingo eka ubwo rubanza muzorushinga ryari maze kuronka isango murafise umunsi ntarengwa muzoshikiriza ubwo rubanza?
Oya nta munsi ntarengwa turashinga mugabo tutobikora ku gihe cyacu.
Akizero kangana iki ko iyo sentare yoyo izobumviriza?
Icyo kwizera ngo izumviriza cyangwa ntizumviriza ibyo si cyo gikuru. Igikuru ni uko twerekana yuko hari ingorane muri kino gihugu. Bazifata nk'ama, bazifata minenegwe, mugabo tuzaba twakoze icyo tubwiza gukora, tuzaba twabyerekanye. Nicyo gikuru kuri jewe.
Agatungu Rwasa, umukuru umugambwe SNL, mukaba kandi n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.